mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri 11 maganiro vyeno genekerezo rya 25 kwezi kwa 12/18 hano muri studio ndi muri 10 na Joy Diane na hazungiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu ikiganiro muri sanga muracumva tankumanze ko ariko batwumva muri Arusha muri Tanzania.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro bihuza Abarundi byuguruwe icese n'umuhuza kuri no wa kane yarusha muri Tanzania. Umuhuza w'Abarundi Benjamin Mukapa yemeye ko guhuriza hamwe imigwi yose yegwa na matati bisa n'ivyamunaniye, kandi yongera avuga ko ari igice ca nyuma c'ibiganiro akoze. Abanyepolitike bari Arusha bavuga ko bigaragaza ko abakuru b'ibihugu bakarere batamufashe mugongo bikwiye muri ico gikorwa. Reka ibindi kwino nkuru tubanze tubaze mugenzi wacu ariko arakurikirana ivyo biganiro ya Arusha, Pierre Claver niyo nkuru. Hamaduheze twinjiye mu kiganiro nyezina inyuma y'ino nkuru yiwe.
Iyo ndirimbo ihayagize igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania. Ni ibirori byamaze umwanya urumerumara. Umuhuza Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Mu ijwi ryiwe ryumvikanyemo agashavu yagize ati:
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora, yamara basubira gusaba ko twigize inyuma. Kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi. Gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020. Amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu ku neza y'Abarundi bose.
Will be held free, fair, and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mukapa w'imyaka 80 yatangarije abo banyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatatu ya politike. Mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi nama ikomeye yo kugwego go hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo abone ku muti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere yuko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative session.
Abitavye ibiganiro biriko biraba n'abatavuga rumwe na leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hamwe n'abandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50. Uretse leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'indi migambo itavuga rumwe na leta icuditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye. Abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwe bakazunguza umutwe byerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitavye ibiganiro. Umuhuza yababajije ati mwumva ndiko mvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose. Nabo baremera abatumva icyongereza bari bafite ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa. Muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemereye kubaja kugira icyo badushikirije ingene bakiriye iryo jambo ry'umuhuza. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru ni intumwa idasanzwe y'ijwi rya Amerika yarusha ariko arabera ibyo biganiro arazere kutubwira nimba hari ico aramenya kuri ibyo abanyepolitika bavuganye. Twinje mu kiganiro rero nyezina duhera kuramutsa abatumire dufise harimo Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi umushinga ntahe Prosper makoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Gabriel Lusiri haramutse ishyirahamwe Olicom we ari mu mashyirahamwe yashoboye kwitabira ivyo biganiro biriko birabera Arusha. Ayo mashyirahamwe haraheze iminsi avuye Arusha. Gabriel namwebwe mwakoze kwitaba kino kiganiro ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego namwe mwakoze kudutumira turamwije kandi n'abariko baradukurikirana kankaramutsa na President Rwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo.
Ego ndahera ku muvugizi wa leta y'u Burundi akaba ari nawe munyamabanga. Murumvise umenyesha makuru wacu ivyo avuze ubutumire leta yari yararungikiwe ntiyashoboye kwitaba ahanini ni kubera iki mutashoboye kwitaba ubwo butumire bw'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa?
Murakoze kumbaza ico kibazo. Leta yari yarungikiye urwandiko muhuza icishije ku buserukizi bw'u Burundi Tanzania. Muri ico gihe leta yari yasiguriye umuhuza ko igenekerezo rya 2024 rishira 2029 izoba atari iri kubera uku kwezi kw'icumi gufatwa nk'ukwezi kw'ikigandaro. Leta yarabuze umuganwa atari umuganiro dovepo rwa Gasore incungu ya independance muri uko kwezi kw'icumi nyene irabura incungu ya demokrasi nyene icubahiro perezida Melchior Ndadaye. Izo rero zari imvunkurunkuru zatumye leta y'u Burundi ibona ko bitoba byiza kwizo ivyo biganiro vyo bitariko 2024 bishira 2029. Ico cari ciyumviro ca mbere twashikirije umuhuza. Iciyumviro ca kabiri twashikirije umuhuza twari twamusavye yuko yotomora neza ikirangamisi ivyo vyo kwigwa. Leta y'u Burundi igira kitanga ni co kwigwa kwari ukurabira hamwe ingene hoshirwa mu ngiro kwa rupapuro rw'inzira rushira amatora mu 2020 abanyepolitike n'imigambo bari bumvikanye ko mu Kayanza. Hama ikigira gatatu naco leta yari yasavye yuko botomora neza urutonde rw'abatumiwe. Nivyo rero umuhuza yahavuye yishura ariko ni nyishu twaronse biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'igihugu cya Tanzania. Imvo rero yaduhaye yaratwishe ariko ntiyishuye ibibazo bitatu. Yavuze yuko ngo byo mugora mu gusubiza inyuma ico kiringo ngo kubera ngo yaza yaramaze gutanga ngo ubutumire ngo ikindi naco ngo yaza yamaze gufata ibibanza by'amahoteli. Twebwe rero leta y'ubumwe tukavuga tuti abishize ku munzane akabigereranura kuba yari yaramaze gutumira abazoja muri ibyo biganiro no kuba yari yaramaze gufatisha ibibanza mu mahoteli agacaraba ibyo leta nayo imusaba byobanza kuva mu nzira. Ashimye yuko ashoboye gutanguza izo biganiro leta y'u Burundi atari hiri nibaza ko inyishu nyamukuru yobazwa umuhuza kuko niwe aringaniza izo biganiro. Ubundi bwo leta yagaze naho nubwo amarembo aracuguruye turarinde yuko izo bitadazo bitatu leta y'Uburundi yashikirije itorigwe inyishu leta nayo gifite ibivuze ko murakoze
nokwego Prosper ntagwamye muravuze muti ukwezi kwa 10 hari ikigandaro mu gihugu cy'u Burundi ariko umuhuza matati y'Abarundi Benjamin Mukapa yugurira ibiganiro yagirije leta yuko mwamugoye cyane avuga ko isango rya mbere mwaramusabye ko ivyo biganiro vyunguruzwa ayo matari karayubahiriza harimo nk'itariki ya 21 n'itariki ya 13 anariko guca hatunganywa ayo ivyo biganiro inyuma ayo matariki yibuka ko umugano wa Rudoviko gwa sore na nyakwigendera ndadaye ayo matari kamaze kuva mu nzira none ico kibazo twovuga ko kitari intambamye zikomeye imbere yuko cyacu tuja kwizo ntambamye zindi mwavuze
nico gitangura none mutumvikanye umunsi isango ry'urubanza mu rubanza mu rukora gute ahubwo nico cyari guhegwa ko twari gutangura kumvikana ku matariki izo biganiro byobera ko twumva rero iyo ushije umunsi w'urubanza urumva n'urubanza ruragorana ko ruba
hama ku byo nawe avuga ko mwate mwamusabye ko urutonde rw'abazotumirwa abwirizwa kurubaha nawe akabona ko bitari bikenewe muvuga iki kuri ibyo niko byagenze ubwo rutonde mwari murukenereye iki
ngira ngo byose nizovugiwa ku radio ariko ngira ngo ni byiza nk'igihugu kumenya aho baje kuganira bari
kuko hariho umugwi mumva ko uramutsuje mu izo biganiro bitari gushoboka byari kubangamira cyane
izo nibyo abantu bibaza ariko nkuko musanzwe mubizi ntushobora kuja mu rubanza kuganira n'abantu utaramenya uri igihugu nibaza ko abantu batangura kuza baratahura ibintu bimwe bimwe ntushobora kuba wenda uri igihugu ugiye kuganira ibintu by'igihugu utaza mu biganira nabo
nabegwa n'amatati y'Abarundi muri abo begwa n'amatati y'Abarundi harimo imigwi itandukanye umugumwe turamufisemo ni nka Gabriel Rusiri turaza kumuha umwanya hariho kandi n'abandi begwa n'amatati bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi muri abo iyo migwi yose ibiri iyo muza kubona urwo rutonde mukabasangamwo byari koroha ko mubyitabira aramutse avuga ati urwo rutonde turaruhaye
kwibarira niko kubesha ko urwo rutonde tutaruronse reka tubangire ntuzabe tuvuga ibitari byo iyo aruduha niho twari kugira icyo turuvuze ko mugabo urwo rutonde ko tutararumenya ntituzi ko ari ikinyegezwa ariko twifuza ko leta ija mu biganiro ize abo bigiye kuganira baribo urwo rutonde ntitwaruronse
reka tuje kwa Gabriel Rufyiri murumvise ibyo umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba n'umunyamabanga wayo asiguye aravuze impamvu batashoboye kuba Arusha mwavyakiriye gute harico vyishe mu biganiro murimwo murabona kigiye kubandanya leta itadiri tabire bino biganiro nyarije bavuga ko ari biganiro vya nyuma garusiye
twebwe ingene twamatsiko turavuga iminsi yose tuvuga yuko ikintu bita amahoro ubutungane iterambere nta kintu na kimwe kindi gishobora gusubirira kuko murabizi neza ko igihugu cacu kwama kirimo ibi bintu nibaza ko bigoye rero imyifato ya leta ntitwiyumvira yuko ari nziza ku kuntu yo kuvuga ko bataje kuganira ibyo murabizi neza yuko mu mwaka uheze byagenze uko n'ubu birasubiriye twiyumvira yuko ahubwo nyabuna ko baba bagahindura kuko ikibazo cy'amahoro ni ikibazo gihambaye cyane ibyo bavuze bishaka kuri bitatu basaba umuhuza nta muntu n'umwe yibaza ko yoshobora kubifatira ko kuko turabisubiyemo ikibazo cy'amahoro kibazo kiraba imiliyoni 12 z'abarundi ntitwibaza yuko cyo fatigwa ku kantu gatoyi cyane nk'ibyo yaheje gushikiriza rero twebwe n'ukuri twatangiye kubyumva turi Arusha tuvayo twumva yuko batazoza ahubwo nyabuna boraba ingene bahindura kuko iyo ngingo sinibaza ko ari ingingo iza yoroshe ibintu cyane mu korohereza Abarundi n'u Burundi kwama turi mu manama mpuzamakungu tuvugwa nk'igihugu kihonya akatagazi na muntu igihugu cy'ubukene igihugu usanga kiguma kivugwa nabi gusa sinibaza ko twese ari prosperi bitwa ko avugira leta ari jewe umushyiri nk'umunyagihugu sinibaza ko bitunezera cyane byo nezera gusa mu makungu bagomba batuvuga ko igihugu cy'ukiteri imbere ko nka kujya Francine niyo nsaba guma avugwa n'ibindi kuguma tuvugwa mu bintu bibi siniyumvira yuko hari umuntu wese yonezera rero
ntabwo nkiye namwe ku ruhande rwanyu murifuza ko ari nkamwe ivyo biganiro bisubiye kuba umuhuza avuze ati ahanje ndahejeje bisa nkuko nananiwe byari ibiganiro vya nyuma bampaye ngo ntunganye biraheze ari nkahamwe kuko nta kiganiro kibaye ca nyuma turindira ibiza kuvarusha twumve ibiza kuvugirwamo ari nkahamwe huboneka uyo wundi mwanya muzo kwitaba ivyo biganiro mwifuza ko vyo baryari hama vyukuri murumva ko ari nigikenewe ko bibandanya canke nabwebwe mbona ko birangiye ko mutashoboye kuhaba.
Bon majibazo byinshi bimwe kukumbure bava bingora kwishura ariko ico no kwibwira coco nuko amaherezo y'inzira ari mu nzu uko bizogenda ko simpera n'imperuka izo biganiro bizotaha Burundi
bitaha i Burundi no kuvuga
bizotaha i Burundi izo biganiro kuko amaherezo y'inzira ni mu nzu ico ni kimwe
muhuza
namwe pari za nyuma nziza
munkundire gatonya munkundire gatubwira ngo ntitujaniranwe hari ico tutumvise mubuze yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu ivyo biganiro bizotaha i Burundi mushatse kuvuga yuko aho muhagaze ariko vyo kwimurirwa canke ndabahinduriye amajambo vyo utahukana mu Burundi canke ndabahinduriye amajambo
impera mvuze ko impera n'imperuka bizoterezwa gutaha i Burundi ego
tuga kwijambo
icambere cyarico hama ibyo kumuhoza nawe afata uko ari byanyuma gira tangira raporo reka turindire iyo raporo irazoshikiriza bamutumye tuzogira natwe tugira ico tuvuze kuri iyo raporo kuri iyo raporo turamenye ico zo yashizemo ego
hama muri uko gutaha mu Burundi rizo ari ibiganiro bifise isura nyabaki
ibiganiro n'ibiganiro uko abarundi baguma bavugana izo wabifatiye kuza abarundi bashaka kuvuga ariko mfatiye ku rubanza rw'igihugu rwimirije no rubanza rw'amatora mu 2020 abazotatu zo vugana ingene rupapuro rw'inzira rwumvikanye uko goja mu ngiro bizobera i Burundi n'ibizobera mu mahanga
ni ukuvuga rero yuko nuko byaratunganirijwe hanze y'igihugu ari yindi mvo ishobora kuba yarababujije ko mwitaba hambavu ya zimwe mwari mwatubwiye zababujije ko mwitaba
oya imvo nakubwiye si za leta imvo nakubwiye n'iziwanyu imvo za leta nizo zitatu nakubwiye ku biganiro biriko birabubu n'ibizimviro bitatu kunguruza itariki icya kabiri gutomora neza urutonde rw'ivyigwa ica gatatu gutomora batumiwe izo ni zo mvo nyamukuru zatumye leta y'u Burundi idashobora kwitaba ibiganiro biko biba muri izi tariki 2024 zishira 2029
hama kubera ko izo mvo nyene mukavuga muti amaherezo y'inzira ni mu nzu ivyo biganiro bizoca bibandaniza mu gihugu c'u Burundi
reka turindire baheze izo barimwo bazoduha raporo y'ivyo bashitse ko
yego Gabriel Rusira ari nkamwe uko umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi abivuze ati ivyo biganiro turarindiye raporo hama amaherezo y'inzira abe mu nzu mu Burundi muzoca muheza mubandanirize namwe mu gihugu c'u Burundi kuba uja kuvugana na leta
ubwa mbere ibyo bintu bitatashikiriza ntibishoboka banze yumve erega leta n'umuburanyi mu bandi baburanyi none mbega none biyumvira yuko mbe kubera iki hari umuhuza kubera iki hari akarere nibuze ko ubu uya twarabibwire umuhuza twarabibwire akarere nibo nibatafata ingingo zikwiye murabizi ivyo oya leta igize uno munsi nivyo opozisiyo yagize mu mwaka uheze twebwe rero ntitwemera na gato nk'abantu b'abanyagihugu umuntu agomba kwibaza ko mengo niwe afise ukuri wenyine leta mu gihugu bavuga mu gifaransa serinite parti babyumve ntibashobora kuvuga ngo baganira na naka nuko mengo niwe bashinga bo baganira ibyo ntibishoboka nibumve ko mengo ibyo bintu biriko baragira bitagigwa nk'iki kintu ahejeje gushikiriza kijanye nuko ngo bagandaye nsigurira ingene umuntu ashobora kugandara ku muntu bagandutse ibyo vrema uwo bimubaza n'ukuri yoshobora kubitangira isiguro twese turazi yuko urubanza ngo ndadaye kuganduka wabaye umuryango w'uwe niho wari umugambo w'uwe niho waruye igihugu cyari cyaserukiye none bigenda gute ngo bavuge ko bagandaye ku muntu ntagandutseko
Prosper ntagwamiye murumva ko bagoherereje ego Prosper ntagwamiye sindi ko mukiza
kabiri nacu mumbabarire mumbabarire gatoya ikigira kabiri kuvuga ngo babanza kubona abo baganira mbega umuntu sigura ko umuntu amaze gutora umuntu ahuza ubwa mbere nta muntu aganira n'uwashaka ntibiba ugomba kuganira uganira n'ujya mudahuza nyine kireza udashaka amahoro mugabo ushaka amahoro uganira justement n'ujya muntu uvuga yuko mutunzikana uwo mwumvikana ari umugenzi uyu ntimuganira ntibikunda none bashaka ngo abantu babanze bapfe kuba abantu babanza gusuka amasase ku banyagihugu ngo abantu ari bo baganira nibaza ko nabisubiyemo amahoro asumba ibintu byose nta muntu n'umwe si leta nibaza
usongora usongora rusiri usongora urakoze cyane gose Prosper ntagwamiye murumvise aho Gabriel Rusiri ahagaze ku nsiguro za leta y'u Burundi
ni cyumviro ico ni kigaragaza yuko Burundi buri muri demokarasi kuko byumviro nk'ibyumva ko ndigishikirizwa mu gihugu kuganduka ku muntu ntibisigura kwibagira umuntu ego si ico sinogiharira kuko ni kibazo nkora mutima Emoniwa muganda wa mugandutse ko ntumwibagira igihugu rero kirafisi itegeko ryo kwibuka izo ncungu za independence na demokrasi
itegeko riri mu bwirizwa nshingiro rishasha cyane rya kera
umuntu amaze kuba incungu ero nasionale
yego
hari itegeko ritomora icyubahiro n'agateka umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu ahabwa
akibukwa mu kingo kingana gute
mu gihe rusira toba bizi byo bibabaje cyo ni cambere cya kabiri kubijyanye n'abatumirwa leta y'u Burundi irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire enogarukiraho ibyo rusira kabatabizi birababaje byumvireho umuntu amaze kwitwa incungu y'igihugu hari iteka igihugu gitegerezwa kumuha icya kabiri umuntu iyo yitabye imana bakamuganduka ko ntibisigura ko bamwibagiye icya gatatu icyo kijyanye nacyo nuko leta isaba yuko imenya abo bivugana n'uburenganzira bwayo leta ihagarariye miliyoni zirenga 12 z'abarundi ni leta yatowe n'abenegihugu irakeneye kumenya abo bagira baganira iby'igihugu n'uburenganzira bwayo mugabo w'urufyiri nawe nyine n'uburenganzira bwiwe ashobora kuba atabyumva uko nawe bimuhora
ni nayo demokarasi yego
ni nayo demokarasi mbere
nagomba n'ukuri mu bisanzwe igihugu abizi avuze yuko bagira ikiringo haheze imyaka irenga 20 waharaniye iza rya demokarasi mu Burundi akanabizira agandaguwe baragandutse itegeko rihari nararikurikiranye ndarizi ni itegeko mbere mwashaka ryaciye rishiraho no gufasha umuryango w'ibo barawuha n'amafaranga atari make mu iryo tegeko mw'iyo ngingo nagomba umuvugizi wa leta tubwire ingingo ivuga yuko bateza kugandarira Ndadaye canke kwa Gasore ukwezi kose atubwiriye article kuko leta ikora mu kirere ikora ku bintu byanditse mutubarize atubwire ingingo iyo tayo ndarize ryose nta article nimwe ntasomye kiretse rindi bagize rishasha nta atubwire ayo ngingo yobiri nibaza ko atashobora kuronka no kuri jewe ntabye niyumvira ko bishoboka
ariko ntunamwishubira araza kukubwira ko ayishobora kuronka canke atayironka ica kabiri musongora kugira ngo duhave twakira n'abacungire ku mirongo
icya kabiri na kuvuga yuko bubanza kubaha urutonde ni bya bindi abantu baguma bavuga yuko boba bashaka gukoresha umuhuza ibyo nkigihe umuhuza yobikora nibaza yuko nawe niba ataza akazajejwe kuko nyamba yarashizweho agashyirwaho n'akarere ni nk'uko cya gihe ku biganiro bya mbere by'amasezerano ya Arusha bavuga bati twe tugomba kuvugana n'abanaka ibyo nabyo rero ibiganiro ku isi hose birafite ingene bigenda birafite ingene bigigwa biba bibaye akataraboneka mu Burundi biramutse bibaye bize nibyo bari biganiro
Gabriel Rusiri ego Prosper ntagwamiye amakenga ya Gabriel Rusiri sinzi ko muza kuyamumara mutamumaze naho mwebwe murifuza ko mwari kuganira n'abandi yo muramuka muhashitse
reka mbanze ngaruke kuri ico cambere yavuze ngo ngwiteko rivuga yaravangatiranye ibintu kugira ngo utabitahura neza ntabitahure navuze yuko igihugu kirafise uburenganzira uguhiteka rikwiye abantu bashizwe ku rugero rw'incungu mugereti vuze iti uku kwezi dugufata kwari ngo kwikigandaro sinumva kwari rufyiriyo bisubiza inyuma ico ni cambere yumva nihageze ugutahura ibintu by'igihugu nihageza ntawo bimuhora Mbona maze kwitwa incungu y'igihugu igihugu kiramuha iteka rimukwiye mugihe leta ivuze iti uku kwezi dufata ko ari nk'ukwezi kw'ikigandaro sinumva ko rufyiriyo bisubiza inyuma ico ni kimwe abarundi baragira ico bakuyemo nagira ngo ntiyemera ko ari incungu ko yemera ko ari incungu reka rero igihugu kirabikibereye kwiteka abo bantu ico ni kimwe igisigaye naco n'ubu ni hahandi nari leta irafise uburenganzira bwo kumenya abo bagira baganire n'uburenganzira bwa leta naho nyene rufiri nategereza kubyumva n'uburenganzira bwe nico nakubwiye nti iki ni cemezo cy'uko mu Burundi koko hari demokarasi
ego hamakaka bazuka
kwa ari demokrasi mugereti savye yuko imenya abo bagira bavugane urufyira kabona yuko bidakenewe niho bako ari demokrasi renze ukwemera
hamakaka bazuka kandi naho ni ari nkamwe mwari kuramuka muhashitse kugira ngo mushobore kuvugana mwari mwifuza ko mwaganira na ndega ntahagwamye
oya reka banze batwishure
barusi mwumvise akabazo kanyu
si numvise kibazo cyo
sinzi ko rufira cyashyira umuhuza kuko ibintu twabitwiye umuhuza ari twabitwiye rufira
reka rero two uruhande rw'umuhuza cyo
cyabungira ashobora kwishyura mu kibanza cyo ariko sinzi ko bifite uburenganzira iki ni kibazo twatuye umuhuza ni twagituye rufira
reka ntacu ibyo umuhuza ko tutamnamufise cyane ni tugiye no kuvuga ibyo tuzihoze hama mbuga mu tugiye
ntazarishurira umuhuza kuko navyo yamutumwe
hama uyo mwaba mwaragiye bitabaye mu kwezi kwa 10 canke bisubiye kuba murifuza ko mwari kuganira nabandi canke muzoganira nabandi
sinshoboye kwishura kuri iyo reka sinshoboye kuganira kwishura kuri iyo urumva ntizabaye
Ku nuko ijuru ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turiko turagaruka ku byerekeye ibiganiro vya gatanu muhuza amatati y'Abarundi Benjamin Mukapa yavuze ko ari vya nyuma leta y'u Burundi n'umugambi uri ku butegetsi n'ibitabiriye ivyo biganiro amashami adakiranyiriza icaro vya politike yarabonanye baravugana n'umuhuza turi kumwe na Gabriel Rufyiri yari yavyitabiriye kuri ino nshuro ariko arabonana rero n'abanyepolitike ahanini barimo abavuye hanze y'igihugu batabwaye rumwe na leta y'u Burundi turasaba abanywanyi ijuru ry'Amerika ku murongo bashaka kugira icyo babajije abatumire bacu turahera kuri Ndwabike ikaze naho uherereye Ndwabike uratwumva
yego ndabumva
yego duga ku ijambo ari ikibazo canke intererano
bo je nyina no tanga ku ijo no mvise ubwa mbere nka leta y'umuvyeyi w'igihugu cyose yaraba igatuma ku neza y'abanyagihugu irongoye kugira ngo haba abo bapoza canke abo bangaha mu gihugu bashire hamwe ibineza y'igihugu ndatekereza karorero mu minsi iheze hari abaye amatora mu gihugu cya Kenya hanyuma umupoza yari uwari yatowe nawe ati imbere kugira arahire ariko mu nyuma baraja hamwe ku neza y'igihugu kugira ntibavyonge igihugu ngo haduke ingorane baragiye hamwe barayaga ingene botunganya igihugu ku neza y'igihugu atari ku neza zabo nico nozibindeta canke abo bawupoza nuko bozina bakayaga kugira ngo izo ngorane zihebe kuko leta yangija babawupoza ko bavugana ku bwanje ndibaza ko hoba impact mbi ku gihugu kuko leta nko bivuze tubajya ntituyaga igire pre barakosheje baradukoshereje abarundi ya general me turandika signifika ke batogaruka ngo bayage na leta leta ivuze ati bajya ntidusubira kubabona ntidukene ko dusubira kubabona tudureke amahoro ntibashobora kuboneka mu Burundi
icyo gihe urakoze
babateshe gutwarira neza igihugu kandi nabo bamaze kubatesha badushateza umutekano muke
urakoze ugira umutwe neza ndabiki Yego. Prosper ntagwamye murumvise intererano y'umukunzi w'ijuru rya Amerika ukudindira ku biganiro hari cyo biriko birica ku buzima canke gushaka kwica ku buzima bw'abanyagihugu.
Ega ni biriko biradindira.
Ne
umurindi biriko nimba ko biriko biratera imbere umurindi biriko nuwo.
Urashimishije umurindi biriko?
Sije no bivuga ariko urumva umurindi nuwo ko twebwe leta yarasabye ibyo kwigwa turindiye mu cyumuhoza bivuga ko umurindi ufata ukuri nuko nyine uri
Gusiri ku bwanyu namwe ibyo biganira uwo murindi urashemeye canke byadindiye nk'uko umunyagihugu avuze ati uko biteba abantu bashobora no kusanga ubuzima bw'umunyagihugu ariko burahamira nabi gusumba icyo ari cyo bitirwa kwari kuvugana
nibaza ko uyu murundi w'umutima aje gushikiriza n'ibintu nibaza ko umurundi wari we wese yipfuza amahoro ya bose n'igihugu aribyo yovuga ibiganiro nk'izo nakudindira bimaze yumvire n'ibyo kuva mu mwaka w'2015 twebwe ibiganiro jewe nabitanguriye muri Royal Palace birongowe na Saidi Jinit mu nyuma batiri birakurikira tugenda Entebbe mu 2015 mu 12 turagenda Arusha imyaka igira ibine kwibaza rero yuko kuguma turi mu bintu nk'ibigiya sinzi ko president ntagwamiye yo bazi ko Burundi ari igihugu cya nyuma gikenye ku isi sinzi ko ibyo babizi sinzi ko amaindikateri ekonomike yo bakunda kuyaraba ngo amenye aho igihugu kigeze kwibaza rero yuko mu gihugu gifite miliyoni 12 ziriko zirarenga umupfasoni abyara abana 6 ubushomeri bukaba buri ku rugero urenga 65% amafaranga uno munsi mu Burundi nkuko mubizi ubu dufise amasoko abiri ari paralele donc abangabanganwa ku buryo iyo isoko idasanzwe bita mabiro de change leta yaragerageje byaranse amafaranga ava muri beri baja ku isoko
reka tugume ku biganiro gusa uno munsi
kuko ibintu bigoye cyane mutuko tuvuga ibibazo biriko biratwegwa nuko ikibazo cy'ibiganiro kidahera kuko ibibazo by'ibiganiro biheze ibyo bibazo bindi bicabi n'ibyo bicabi jwako mugabo urabona abantu cyakwigumira muri ibintu by'ibibazo abantu bagaca abanyagihugu bashaka kuguma bagira ingorane kuko nibo bagira ikibazo
Prosper ntagwamye naho mukanya mwambwiye ko ikibazo natanguje iyo mudashobora kucishura ariko reka ndagihindukize mbaze nti muriteguriyeho kuzokwicarana nabo batandukanye harimo n'abagirizwa kuba barahatse guhirika ubutegetsi mu 2015
nagira ngaruke kuri imvugo ya Rufyiri ni imvugo imaze igihe ariko nashaka kumubwira ko atacifasha kuko ngo nta wanka konka nyina ngo rwaye uruhere iki gihugu atyoza ngo nico ca mbere gikenye ku isi nico camuvya nico camugeze ubu n'umugabo avuga iryo yigombe i Tanzania
inde
nibaza ko yo kwiga gusonera igihugu camuvyaye kandi ibindi ndabivuze nshimitse abatwumva Rufyiri nige kuba igihugu camuvyaye nta wanka konka nyina ngo rwaye uruhere
Ibyo
cego ico ni cambere cya kabiri twebwe turacarinde ko umuhuza twishura niya twishura tuzomenya icyo tubabwira
yego ariko uko azobishura umuntu arashobora kuvuga ati leta yiteguye uno munsi kuzohava iganira nabo
amarembo ruguru yaratwishura niya twishura na tuzomenya icyo tuvuga
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Thomas ku murongo Thomas ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane abakiriya dushyikirije ku bijyanye n'ibiganiro biri kubera abereye Arusha ibiganiro byitwa ko ari byo kuruta Abarundi musanzwe ikibazo cy'Uburundi ntabwo kiba gitanzwe mu n'umwaka cyangwa uko hano magenekerezo ubona abo bitondoranye politiki basa n'ikiba cy'igihugu cyangwa amasosiyete baba bari Arusha ikibazo cy'Uburundi ku bwanjye ndagifata nk'ikibazo mpuzamahanga kuko uko ikibazo gitangura mu Burundi amakuru ntarabona kandi hamwe no vuga ko n'amakunga amwamwe atabyitwayemo neza kuko ibibazo byagiye biraba Uburundi bwafashwe nk'izinga icyo twabonye mu mwaka w'2015 ni uko bamwe batari baba mu Burundi hari amakosa yabaye mu Burundi nk'ije no gutembagaza ubutegetsi ariko ntabwo twigeze tubona ko Burundi yafashwe ingingo nk'izifatwa mu bindi bihugu ngo dufate icyo rero turabona ko umuzi w'ibibazo byose biri mu Burundi ari kuva mu mwaka w'2015 ibyabaye habamo impande zibiri ndiko ndavuga ku ruhande rw'amakunga aho ruhande neza rushigikiye abakanya leta no hande neza rushigikiye leta ariko turaje kuvyabaye uruhande gifo ku rwanya leta ndafise nk'ahantu hatomba no kumenga baravyitwayemo uko n'ubutari gukwiriye bafashe igihugu cyabo uko kumenga ntabwo ari igihugu cyababyaye ahubwo biboneka kumenga aho harimo izindi nyungu ari natubona n'ubikitindi z'ibiganiro ariko ngarutse kuri leta naho irakwiye kurengera ibyabaye byose ego mu gihugu hari ntari ibintu byinshi kubera akajagari kagiye karatezwa na bamwe bamwe mu bitwa ko baharanira icyiciro bigatangira ibyo bya politiki n'abanyepolitiki bamwe bamwe ndabona ko kwita agatima mpembero ikibagira ibyabaye kuko duharuye kasi ukuntu n'ibirebire dore imyaka ya kera kose hagera ibintu byinshi bitandukanye uko bagiye bararengera ibya 1973 na 1972 bashobora no guhuma amaso bakifuka mu maso bikaba zijya nyuma byanashoboka mbere yose byereka n'ubwiza shingiro cyangwa n'andi mategeko agenga igihugu bakavuga ati guhera ubu turashyizeho amateka ameze uku n'uku n'uku bagahuma bakifuka mu maso bagahamagara abantu bakica bakaganira ijya nyuma bagatora umuti kuko uburundi buri mbazo bitandukanye
uganje
mbona icyo nushikiriza murakoze
neza murumvise ibyumviro bya Toma ni murumvise ibyumviro by'umukunzi w'ijo rya Amerika Toma ati umuntu yihumiriza amaso bakayaga hanyuma bikaja mu ibyiriza nshinga cyangwa imategeko atandukanye
nuko muri ko muvanga ibintu
ibyahe
kuri iki kibazo cya mbere twe twavuze ko leta iteza kumenya urutonde rw'abo bavugana
ariko nawe avuga ati abo bavugana n'abari mu matati mushinga ntahe ntagwami abari mu matati nabo tura nta muntu atabazi bose barabazi harimo abigwa n'amatati n'abategwa n'amatati
leta iramaze kuvuga ihagaze ku bijanye n'abagombye gusenyura inzego z'itore n'abene gihugu abo bazoje imbere y'ubutungane
Ego. Ego, kwishyo cy'America Washington ndise mu kirundi no mu Kinyarwanda Gabriel Rufyiri kigiye gukurikira kuri mwebwe mubona ari cyane.
Je nibaza ko inyifato abahuza bazogira ingene bazifata n'ibyo bizotuma inzira ifata ibintu bifata inzira. Kuko sinibaza yuko bobireka gutyo babiretse gutyo naho nibaza yuko bazaba bananiwe abarundi bazoheza babone ko abo bashinze ibintu byabananiye hanyuma nabo baheze bamenye icyo bazaba gukora cyabo kuko igihugu sinibaza yuko nibyo uno munsi hari ibibazo mugabo hamwe twubiriha gutyo weya byaba biba nabi gusumba sinibaza rero yuko bizoguma gutyo ibyo ari byo byose kandi na leta nibaza yuko iza gukubitiza agatima mpembero ikagenda ibi nibyo bariko baravuga ku maradiyo mugabo nibaze ko bitazoguma gutyo aya ibyo nabwira ahubwo nce mboneraho mbere mvuge ikiyaraje kuvuga ngo gukunda igihugu sinibaza ko hari umuntu akunda igihugu gusumba uwundi ibyo byo kwibaza sinibaza yuko abariko barakifungura bariko barakinunuza ariko bacu baba gikunda cyane gusumba abo ku ntwaro zaheze bavuga gutyo kubera bari ko barakikama ubu rero abahari uno munsi bibaza ko ari bagikunda cyane aho nibaza ko bari ko barihenda rwose twese dukunda igihugu ku rugero rumwe gusa nuko bamwe baba ariko baragikama abandi nabo bariko barakamwa niko nubivuga niko nubifata n'inka n'umukamyi ni nabo bantu babiri
Yego. Turase kandi na Ala kundi murongo wa telefone ikaze Ala. Ikaze aho uherereye hamuduge ku ijambo ikibazo canke intererano ufise.
Je ni ngai Bujumbura mu Burundi.
Yego ikibazo canke intererano.
Intererano mbona kuri zo mpande. Ala ni ikibazo cy'iwacu ngai Burundi. Adufite ikizere yuko izo mpande zibiri ariko dotore nyinshi ibibazo biri ngaha mu Burundi ariko nk'ubunye kuba hitabye uruhande rumwe aho nyitwe gushikuza natakizure iyo tubazo turimo atanyije turiko tuzogikuramo dore
urakoze ugira umusubiza nawe ngaha i Bujumbura Ego proswe na ugwamiye hawa awali mumashamu ya dakira nila izi chalozi ya politiki change au wanye politiki nye nebali mugihugu cha Arusha mino sahaba likuwa vugana no muhuza awa baratanze urupapuro rwabo icyo babona cyo kogwa nabo nyene abari yo barahava kumbure barutanga ingingo baza gusaba kugareta itari hari ngo baziganire ko ni coroshe yuko muzo kwicara mukiyumvira ati zino ngingo naho bazitsavye turashobora kuzishira munza naho mungiro naho tutari turiyo ngo tubiganire ko
nakubwiye ndabigarutse ko ibintu bari ko baravugana tutariyo bibyega babivuganye
kuganyura ibi biganire bizova mu byose ntacu leta y'u Burundi bizoba ibikirabako
ibi biko biraho hagati y'itariki 2024 leta y'u Burundi siri zega bari ko barabivugana
hama hazuca kurikira ikinone kubganye ku ruhande rwa leta
turindire twe turi mu gihugu amaremba ruguruye abarundi bipfuza gutaha ni batahe amaremba ruguruye ariko nko kora yokubwiye amaherezo y'inzira ni mu nzu ivyo biganiro bizoterezwa gutaha Burundi mera
ni
meruka
ni biganiro vya nyuma kubganyu bitunganirije hanze igihugu rero nakabaza ndagashimye
n'uko mumenya oya ivyo bibaza umuhuza kuko ni bari karabitegura
twase kandi na Ala kundi murongo wa telefone Ala uratwumva Eric murantunga Eric uratwumva
Ego
ahuherereye hama ikibazo canke intererano
nje ndi mu ntara ya Ngozi jene gavuge ko urazi ukuntu kubera gihandi ibiganiro n'igihe bimaze bisanzwe abarundi turarushe ibiganiro kuva babigire bidahera sinzi sinibaza yuko ingorane ari imwe nubwo kose nibwo kuntu tariyo ibanza kugira kutabisigisha ibiganiro umuza akabikorera ko amahagera yuko ibiganiro biba agashaka bisinzi niba ari bonye hagati yabo bagira icyo bashyize ko abandi twarushe ntabwo zo pasi tugeze ku bantu ntabwo bari kwandika ko ndabona yuko izo ngendo batwagira ariko na bije ya leta y'igihugu kuyonona atarakimwe bashikako kubona hatumye bavuga ko umuhuza yavuye avuga ko ananiwe no guhuza abarundi sinzi ko azo nk'undi muhuza azoza akora ibisumbije nk'ibyo mukapfariye gukora kuko ingorane nindi imenye ne umba bamwe basiba bakabayikota ibiganiro umba ni ikibazo kirekire cyane
murakoze ubwire umunsi mwiza Eric ko prosper ntagwamiye ku barundi bumva umenga nabo bararushe kuko mutarashobora kwicarana namwe mufitaniye ibibazo byanyu
sinabikubwiye no ngaruka handi u Burundi ni musigwa musangwa amaherezo y'inzira ni mu nzu
yego ariko urumva muri iyo amaherezo n'inzira ni mu nzu ni mu nzu nta nyishu itomoye ku munyagihugu avuga ati turarushe turashaka ko ibyo biganiro bihabwa
none ni zataye urundi umva ko inzira izobirikira inyishu izobirikira tomoka kandi ikomeye ni umwanya
rusiri nka wewe aho uriteguye gutaha mu Burundi kugira ngo ushobore kuganira na leta
kiba nta kibazo na kimwe mfise mugabo murabizi neza yuko hari abantu benshi bafise ibibazo by'umutekano ibyo rero kandi nashobora kubyirengagiza ngo ubishyire ku ruhande igihugu gifise abanyepolitike barenga amajana hanze bahunze igihugu gifise abantu bari hagati y'akazi na muntu barenga amajana bahunze igihugu gifise abamenyeshamakuru barenga amajana bahunze igihugu gifise impunzi zirenga 400,000 ziri hanze ibyo bintu mwe numva ari ibintu bisanzwe jewe n'ubu ndabisubiyemwo leta idafashe iya mbere nibaza yuko ataneza zo bikwarondera abarundi kwibaza ngo ibyo ingiri ngo bariko barafata ibyo bariko barajamwo sinzi kurondera amahoro na gatoya by'ukuri n'ukuri nibaza yuko ibintu barimwo babone yuko inzira bafashe atari nziza bahindure kuko badahinduye ibyo byose byo bazokwi nk'ubu numubaze ikibazo umuvugizi wa leta mbega none byo banezera nko buhagize abafata ibigwanisho bakabanza kumara abantu kugira ngo bemere ko baganira
ariko ngira
ko byabyiza
ngira iyo nzira nawe no ntabariko bariyumvira kuko mwese mu bose bashakira amahoro igihugu
ibyo rero urumva iyo hari nk'abantu bafise ibyo kwihangana batabigira baca bemera gufata inzira yo kwiyahura bakabijamwo ibyo rero sinzi ko ari byo leta na prosper na ugwami umuvugizi wayo ari byo barondera ntitwibaza ko se bari byiza na gatoya twifuza yuko ahubwo abantu bakwiye kuganira n'ibihugu birimo demokrasi ihambaye nka etazini n'ibindi baragira ibiganiro kugira ngo batore ineza ariko kuyumvira yuko kuganira na mutabazi kuganira na nabo baba bari kumwe begeranye ari byo biganiro bibaza ko bishoboka cyane baza kwiza bari nko kwitiga diga cyane
n'umwe ego prosper ntago amiye murumva aho Gabriel Rufino agihakaza ati hariho abadashobora kuza mu gihugu cyo Burundi kumva z'umutekano wabo nongere ko mbaje akabazo mpambavu yako bamwe nabo barondegwa n'ubutungane kuko ngira ngo byo bagora kwigemura mu gihugu kiriko kirabarondera bakumiriwe muri ivyo biganiro.
Je numva iyi mvugo yaba rufisiri n'abandi kintu bita kankanzi.
Kankanzi.
Ni kintu bita mu kirunda kankanzi. Namubwiye yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu. Kwibiganira impera n'imperuka bizotaye Burundi.
Hama bo batiteguye gutaha mu nzu.
Bazureke meze. Niko nsaba rufisiri ntatege iminsi igihugu. Ego abafizo ngorane z'ukuntu bataha ni babivuge nibyo byo kwibwengene bataha ubwo butungane bubandanya bukora ego sinumva nta juru rizoba rikorotse ko ari abantu bakoshereje igihugu barengutse imbere y'ubutungane izo niyo Amerika avuga barabikora iyo Amerika ariko aratubwira nahantu twumvise muri Amerika umuntu yahungabanije inzego atazirangutse imbere y'ubutungane mugabo rufyiriwe rumva ko mu Burundi bishoboka iyo mvugo rero nagomba Barundi n'amakungu batwumva batwumve nimvuga barufyiye irafise ikigamije
ariko
rufyiri wenyine arataha siko akubwiye
ica mbere mwokora
rufyiri wenyine arataha mu Burundi nari Tanzania ndazi n'ivyo biganiro n'ivyahera zocataha ari abarundi rero benshi bataha bameze nko kwa rufyiri
mumbarize yuko ibihumbi 500 by'abarundi bari hanze kwabo oya arabo gutabwa arabo guhebwa
sizo navuze iyo ni yamvugo yo gushikuza ariko ntiyubaka nasaba rufyiri avuge nk'ukunda igihugu ubwambere ataho kuba ko igihugu kigowe ari cyo kigowe cya mbere ku isi
none si biharuro ga yemwe rufyirugira nije ndabirema si biharuro ndema ni biharuro twese tuzi tubona Banki Mondiali itanga muri budget ya leta imiliyari d'amajanabiri zirenga ibiharuro n'ibitanga kandi si nibaza yuko ari umuntu washobora
kubona ibiharuro rufyiri izo ni biharuro rufyiri atanga ariko nagira ndababwire ko mu Burundi izuba riseruka rikarenga
hamaga ntaho gwamiye prosper hari nka hamwe numvise ko mudakunda akabazo kari mu hamwe canke iyo mugabo reka nkoreshe kuko nibitaraba nibintu bitaraba abo muvuga ba muhikaze nabo nyaratsi baraza tuyage bari ku ntonde z'abarondegwa n'ubutungane ica mbere mubabonye ko coba ico kwicarana mu kayaga canke ico bico kubashira imbere y'ubutungane
nakubwiye yuko gusubiza hamwe kunywanisha abarundi kurondera amahoro bitabuza ko ubutungane bukora ubutungane iyo bwakoze bukamenya ati nakayagirizwa ikiyatsira ukundi ntibibuza ko igihugu kiraba ukundi abo bantu kibafata ariko mwumve ko intaye mu Burundi itamanitswe
yego kandi mwavuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nabo bakavuga ati twebwe ntiharagera ku iyo nzu nabo bakavuga ati twe ntiharagaruka ku iyo nzu tuyigarukamwo mu gihe tutarakura mu nzira icadutumye tuyihunga duhunga iyo nzu uko kutumva kumwe ibintu hagati ya mwebwe nabo bavuga ati ntiharagera kuzohera gute guhezwe nande kubwanyu
numwanya amarezo y'inzira ni mu nzu ariko inzira itagira ibirometero bimwe hari usanga ikirometero ari kimwanda ari birometero 10 ariko inzira iguma ari inzira reka rero bifata umwanya wazo ariko nubu ndabigarutse ko ijambo ryancorotse ni ukugira abazumva amaherezo y'inzira ni mu nzu
cyose kandi na ndayishimiye ku wundi murongo wa telefone ndayishimiye ikaze ku ijwi ry'Amerika ndashimiye
yego ndakubwira
aho uherereye hama ikibazo canke intereranye
ngewe nterere mu gisagara cha Bujumbura yere yo novuga nti mvugo ya ntagwamiye nti ntangaza na gato kuko yaramaze igihe kinini ari umuvugizi wa seni twarabonye imvugo nkiyo imvugo yo gukwepa ibibazo twege nk'abarundi nituyipfuza na gato igikuru nuko boraba akazoza iki kigihugu kuko amahoro niwayagereranya n'umushahara hembwa cyangwa umushahara w'abashikiranganje bahembwa bari muri leta akabona ko ariyo mahoro akwiye nibaza ko ari kwihenda igikuru no kuraba igihugu kiriko kivahe kiriko kijyahe mu gihe hari abantu ura n'umuntu azira ko yavuze ikintu agahigwa buhongo ngo yicwe nibaza ko ari kuridigadiga cyangwa gusamahara
ndashimiye
kuko ngo manda kubwire kuva 93 nari nkiye ubwenge narashobora no gutora narabonye ibintu ngene byagiye birakurikirana mu gihugu baba bagiye mu kiroberi basize amaleta hari baragenda baratekeje inganda isi yose igihugu cyose baratekeje inganda abantu barapfa ku buryo burenze urugero mugaba harageze igihe abatware bavuga bati ibi bintu birakwiye guhagarara amahoro ni ikintu ntasubirizwa baravuga bati reka twicarane n'aba naho tufite ibyo tubagiriza rero kuvuga ngo hari abagombye gutembagaza ubutegetsi ugaca uvuga ngo ntidukeneye kuganira nabo kandi ubona yuko baguhunze ejo bashobora abo bitwaza ngo hari ibihugu bibafashe mu mugongo bigize ne kubera ishavu bashobora kugira n'ibihugu bibafasha kubera barambiwe no kuba bariko barabahinda ugahura barabafashe baje ku buryo bw'intambara ugahura abanyagihugu nibo bariko basubira hahandi ka kahise twariko turibaza ko twasezereye ugahura tugasubiyemo
urakoze
rero kugira ngo bifite ibyo bintu by'uko bicura ngo hobe intambara hobe iki nibemere baganire hama nimba ari uwo bagira ikigongwa mugira ikigongwa kuko iyo mamara kubwire baba abahunze yaba bari mu butegetsi nta n'umwe yoja imbere y'Imana avuga ati ndera nta kosa nakoze kuva muri 2015 bose bafise amakosa bose baricanye ku buryo budasanzwe bamwe bazira ibyimviro byabo abandi bazira yandi makosa bariko barakora njye novuga nti leta nimba ikunda abarundi ikunda na kazoza k'igihugu njye nibaza ko yokwemera bakaganira nabo bose ibyo bintu bavuga bapfa bavuga bati aba barakoze ibi barakoze na biriya bakaronda nyine babyigira hamwe umuti wabyo nimba ari igigongwe nimba ari ukugabanirizwa ibihano mugabo bashyira imbere amahoro
urakoze ndashimiye urakoze
niyo bafata abari muri leta mu Burundi bari mu buzi bwa leta bavuye ngo nibo baganira nibo bari muri opposition nabo iminsi yose bavuga rumwe sinibaza ko hari aho twa turiko turapfa cyangwa turiko turajya no kudukwegera ingorane gusa murakoze
urakoze cyane rwose ndayishimiye Prosper ntagwamiye ivyumviro vya ndayishimiye murabyumvise sinzi ko umusi cyo muyivuga ko cyo kimwe na rusiri imbere ko cyo twakira uyu ndi munyanyi dufite ku murongo
njezu bavuga nta bishasha numvisemo
yego rusiri hari cyo ufite uvuga ku byumviro vya ndeshi
oya icyo mvuga kirya nibaza ko cyumvikana ibyo ari byo byose mu gifaransa avuga ki ino dipa amo konsa nibaza yuko yabyumvise kandi byavuze birimo mukuri amahoro ntasumba ibintu byose umuntu ashobora kwimbira ashobora kuronka nk'inyungu nabivuze kubera u Burundi bariko barabukama uno munsi bobo baca bibaza ko amahoro agarukira
urakoze cyane
n'umurundi wese
yego Emmanuel aho uherere na wewe hamikaze ku ijwi rya Amerika usangira ikiyago n'umuvugizi wa leta y'u Burundi hamwe na Gabriel Usiro muri Orcom
wagenere neza neza mu gihe cya Bujumbura
duga ku ijambo
ibyo mba uko bose baba bari kuvuga ariko mugabo gusa icyiza ni uko mu Burundi tworonka amahoro bakareka ibintu byo gutegana amajambo ko radi gutana majambo ndivyubaka icambere umva imyagogo atavuye ngafite udashaka gushikiriza ikintu na kimwe donc ukabona n'amarabya mwamwe aho umuntu ashaka gushikiriza ikintu ha radio nini dufite mu buryo shaka tukwinda ko kugira ko donc ni ibintu bimeze yasanga nyine umunyagihugu tuka mu gitondo gukora iki yakogaride mugabo gasanga nyine hirya no hino ingorane ibiki niza vema pia arundi icyo twadukeneye dukeneye amahoro yo neza nubwo na cyane ubona ko urundi rwagezwe n'ubukene nisanze nk'ubwo dusire karavuga ati ibi bintu ni ngorane agatanga ibiharuro ni kuvuga ati ibiharuro cyari twese n'ibihugu twemera tubona tuzi Eh, bisu rero ntabwo bamwe n'abatota ahagara vuga ngo cyabuga ngo ntakimitangaza ntari. Yaze uko cyo cyiza cyane bose. Ukwicara katane.
Nakoze ibintu n'insa Emmanuel.
Suko frade nk'umuntu zere nka bijye yanira bitarabere ya Russia.
Mhm.
Ana kuri tayi n'icyize igenda kuvyita. Ariko bwo n'ize kwita ibiganiro n'icyo n'icyo tuma urundi buja mu mahoro. Arakoze ibyaha nabo donko
urakoze
bakabwirana kuko abo byaje kwakoze ibyaha kuko bose nibagaye uko batera
urakoze ubwira umusimiza Emmanuel muma jambo yiwe bwite umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa yabwiye abanyepolitiki bari arushati naragerageje kugira ngo leta y'u Burundi ndungikire n'umuntu umwe ashobore kwa muri bino biganiro byarananiye ndeyo ko dusozera nashaka kugaruka kuri Prosper Ntagwamiye yavuze Benjamin Mukapa kwa sankuku kije ikizi bari bamuhaye ngo akore muramuhamana utangahe ku 10 muri ico gikogwa yaramaze imisa agerageza kubahuza nawo mufitaniye ibibazo
ni yasozere gikogwa urazosurumba z'ico kibazo nzokubwira amanota leta yomo
ubona ariko umunyeshuri mwiza mukurindira yuko ahabwa amanota yiwe ya 10 ya mbere amubwira ati warakoze cyane ntiwakoze
ugora cyangwa ikoro mba ntarageza niya gisozera niho umuntu numwigisha akosora ikopi y'umunyeshuri yajeje gukora
Gabriel Rusiri mwebwe murabona umuhuza matati y'abarundi yaravyitwaye mu neza yari yagerageje uko abahuza muramuhamana utangahe ku 10
nibaza ko uwi by'amanota atamuntu byaramunaniye ni ibintu biboneka byaramunaniye mugabo twe yarabitubwiye yuko abakuru b'ibihugu bo mu karere batamufashije yabitubwiye mu nama ntibamufashije leta nayo igaca ibigiramo uruhara cyane mu kwanka yuko ivugana n'abandi mugabo baze bemere inkurikizi zabyo kuko leta niyibazwa ibyo byose uko iri kose niyibazwa kwa ibiriko biraba bazo byasime kuko sinibaza yuko ibi bintu hari umuntu yashobora kuvyihanganira na gatoya by'ukuri kuko ineza y'igihugu isumba ibintu byose n'ubu ndabisubiyemo ahubwo niba kubiza gatima mpembero bahindure
murakoze cyane gose go Prosper Ntagwamiye akajambo kanyu kanyuma ico leta y'u Burundi ibyo abanyagihugu bayo icishije ku muvugizi wayo ni kahe muri kano kanya
Leta isabye abarundi ko borema babandanye bafatanya mu nda babandanye ibikorwa by'iterambere hanyuma ibisigaye nabyo babumbatira amahoro leta nayo nyine ikora irondera amahoro n'iterambere ry'abenegihugu
yego namwe Gabriel Rusiri Olicom aho muri ngaho mu biriga kajambo kanyu kanyuma muvuze na kahe kajanye n'ibyo bino biganiro
nibaza ko nkeka sinzi aho vuze ntubereye ibyo byose
muranditunga bandanya muvuge ijambo ryanyu rya nyuma yego ducungure umwanya
ariko icyo nagomba shikirize nuko nsubiyemo leta imenye yuko ari izobazwa ibiriko biraba kuko hamwe itohindura ngo ije mu biganiro akagira abagirisha vu bakaja mu byo ku ntambara bamenye ko ari bazobibazwa kuko iyo wansi ibiganiro ariho abantu badakunda ko bihangana
murakoze cyane gose Gabriel Rusiri muramutse ishamwe uriko mutubashimire kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore gusangira ikiyago cha muri sanga cuno munsi cha gihagaze ku biganiro vya gatanu ushobora kuba n'ivya nyuma biko birarusha mwakoze kutwitabira
murakoze
gose kutushimiye cyane gose namwebwe Prosper Ntagwamiye muri umuvugizi mukongera mukaba umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mwakoze kuri buno butumire twabahaye ejo niyo ijwi rya Amerika ryabasaba kugaruka mu biganiro nk'ibi na murazosubira mutubangurukire nk'uko mwabikoze nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika namwebwe turashimire kubona mwari ko muratwumvirizaho mwari muherereye mandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye na Lidiane Nahazwe na indemesheje muri isanga rino munsi mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com makuru yacu ari imbere muraza kumenya ivyarusha aho bigeze mubandanye mwumviriza Fasil Gebeu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Justin yamfashije muhinga bw'ivyuma twe mpidufatikanije tubifurize kuranigwa mubanye no muvyanyu twasigiye kano karirimbo k'umugwi ndangakaranga w'intatana
nijyo risabinka ikazana umugeni tubaki igihugu iyobora makungu vugana vugana ikiyago nikini
mutavugana n'isoko ry'amazine abamuyage muzimukirize imene shambo iricari gise naho igakiza vugana 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 ikiyago nikini
Ibigo y'Uburundi sinanze ndagahanwa umuti wabyo nawunda tariki yago hamwe mwicara mukaganira ibi nabyo numva ibi nabyo ndabyumva umwe karekura nuwunda karekura ijambo igaheza uwori kabumunoni vugana vugana ikiyago nikindi
mutavugana n'isoko ry'amazine n'abamuyage muzimukirize imene ijambo iricari gise naho rigakiza
Dushimire Diane Nazwi aje kudushikiriza kiganiro